y ni las de un jesuí de América. Y es muy amable.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twari bafite abashitsi babiri, umwe ariko telefone sanite ariko iragenda neza, undi twatumiye Pasteur Dieudonné Nahimana arongo yishyira hamwe New Generation hamwe n'ikigo DNF nukuvuga Dieudonné Nahimana Foundation. Kuhu yu utakura Dieudonné Nahimana yari ya mamaje mwatura mkuru yegu Mwurundi mnyaka itatu iheze au hali umwaka uyu humbiviri na milongiviri tulavuga kurugendo alimu mwujihu cha Canada hamwe nibitera mwujihu wewi kunzuko cha negose Mwurundi nibiganilo hamwe nukunu lero ugwaruka rwo kwiyungunganya sanzwe afasha ugwaruka cyane bose mukuru ha ivyumviro byo kwiteza imbere. Pasteur Dieudonné Nahimana muraho murakomeye.
Yego ndamahoro cyane.
Mutubwire cyane cyane ubwa mbere na mbere imbere ko tuja kumuza ikiganiro, mutubwire urugendo muri mu gihe cya Canada muri iki gihe n'ibiteramo mwatiramishije ngaho muri Canada.
Ego murakoze, ndabanza gushimira cyane ya Amerika ntumiye muri kino kiganiro. Muri iyi minsi ndiko ndagira inyigisho, ndiko ndatanga inyigisho kandi ngira n'ibiganiro cyane cyane kugwaruka ariko kandi no ku bandi babibyifuza muri rusange mu gihugu cya Canada, aho natumiwe cyane cyane n'abwungere amashengero atandukanye arongowe n'abarundi basanzwe baba mu gihugu cya Canada, nyuma yuko natumiye umwe muri bo kwigisha i Burundi. Hanyuma arambwira ati by'ukuri dufite urwaruka rwinshi rwavuye i Burundi kandi rukeneye inyigisho muri kumurigisha kugira ngo bagire intumbero y'ubuzima, bamenye bariko baraja, bamenye ingene bashobora kubandanya biteza imbere mu buzima bwabo, ariko kandi banafite umutima wo gukunda n'igihugu no gushobora gushyigikira igihugu. Rero ku bw'ibyo nabyo muri iyo ntumbero kuko sandi rikora Burundi ibice bitandukanye by'igihugu, muri iyo ntumbero nyine kudabwira ngo twige, ariko cyane cyane dushimikiye ku ijambo ry'Imana kubera ko arabungere mu mashenga bandumiye. Rero turiko turandikwa ndabikora mu bisagara bya Ottawa na Montreal mu mashenga atandukanye garanije ugwaruka, ariko kandi nkaca mbonera akagiye gukora bimwe muri bya mu biganiro nyine sanswe nkora ikimenyekanye muri kino gihe cyitwa Imboneza Talk Show, ni gihe makaryo abantu kubaza ibibazo. Iki gihe rero ni jewe nishuri bibazo cyane cyane ugwaruka rwa ofise kubijyanye n'ingene kumenya intumbero y'ubuzima, icyo Imana baremeye ngira ashobora kuba ubuzima bufite intumbero, bakamenya imbona kazoza y'ubuzima bwabo n'ingene bashobora gushika kuri izo ndoto.
Turagaruka kuri izo biganiro n'ivyo biteramo mukoresha kuri televiziyo mu Burundi, ariko imbere yaho nagomba cyane cyane mutubwire kubyara inyigisho mwavuze inyigisho muha ugwaruka izo nyigisho muduciriye ku mayange zobari nkize.
Icambere nuko dufasha kugaruka kumenya yuko umuntu wese Imana yamuremanye agaciro kadasanzwe, yuko atari umwe Imana arimye gusa gupfa gukurikira abandi, yuko umuntu wese Imana yamuremye kugira ngo abe inyishu y'ibibazo zihari ku isi mu gihe ciwe uko baradze abantu babaho bisuzugura bibaza yuko atacu badufashitse ko mu buzima cyane cyane iyo bahuye n'ingorane nk'uko byashikiye mu buzima bwanje ane nishimikira ku ntahe ubuzima bwanje ingene nageze ahantu ngibaza ko atacu ndopfa mvuyemwo ku byose byaheze ariko maze kumenya yuko Imana yandemanye ingabire n'ingabirano zidasanzwe ntangura kubikoresha uyu munsi nkaba umugabo yubatse mfise ndi umubyeyi w'abana ndongo y'amashyirahamwe mfite icyo nshobora kumarira igihugu cyanje rero kubwira ngo ndabafashe kugira ngo bamenye mbega wewe Imana ntiyakuremeye gukora gusa ngo urye uryame hanyuma urindire gupfa mugabo Imana yakuremeye ko umenya ingabire yaguhaye kugira ngo ubinyishe ibibazo by'abantu bagukikuje icigwa nyamukuru kigaruka kuvuga ngo Imana ntiyakuremeye kuba kubwi wawe gusa yakuremeye kugira ngo ubinyishe ibibazo by'abandi bantu ukwiye kumenya ingabire ufise ningene uzikoresha kugira ngo ugicumariye abandi muradukunigisha cyane ibijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi yuko umuntu atabaho kugira ngo yikorere ariko arabaho kugira ngo abinyishe ibibazo byamukikuje
egome aho muri Canada urwaruka canke yabo mwakoranye ibiteramo bavyakiriye gute
babdakiye neza cyane nari naje nategeye kubikora mu mice ibiri gusa ariko baraheze banangobera kugira ngo nongere ko iyindi minsi kugira ngo nshobore kubikora undi mu muco wa gatatu kugira baze ari benshi kuko iminsi ya mbere nabikoze bamwe ntibari bazi n'abanabizi cyane ubu rero nicyo gituma baci batumirana kugira ngo nshobore gukora ibyahaje benshi gusumba donc ariko abdakira neza nabemereye yuko Imana ishoboje mu kugerageza kuza ndaza kenshi cyane tugakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo umuntu ashobore kubafasha muri izo nyigisho
mwoba mufite umugambi wo gukora ibitaramo nk'ibyo muri Leta Zunze Amerika
ubu baramaze gutangwa kubisaba nari nakoze gitoyi mu mwaka uheze muri mwaka nyine mu gisagara ca Phoenix muri Arizona naho nyine natumiwe n'ishinga ry'abarundi riri hari hanyuma mbona inyota ni nyinshi bariko barabisaba mu bice bitandukanye haba n'i Buraya ubu rero nagomba kubigira umugambi w'urutonde rwiza kugira ngo bize biraba babimenye hakiri kare kuko nabonye hari inyota nyinshi kandi abantu bakiri bato bafise by'ukuri ibyifuzo byo gushobora gushika kure ikindi nifuza ni uko n'abazuba babyifuza twabitunganije neza mu bihe by'uruhuko bamwe bashobora kuza baranaza tukabikorera n'i Burundi gufashanya hamwe n'urundi rwaruka rusanzwe ruri hajya tugashobora ibiganiro nk'ibyo mugabo ariko barafasha n'urundi rwaruka rusanzwe ruri mu bukene ariko bakaza nk'abaje kuramukana no gutembera kuko basanzwe babikora kenshi mugabo bakaza bafise intumbero y'icyo baje gukora bataje gusa gutembera ariko bakaza bafise icyo bashobora kwigisha urundi rwaruka
mwavuze inyigisho muha rwaruka ko muzifatira cyane cyane ku buzima mwaciye murashaka kutubwira muri make ukuntu ubwo buzima bwari bumeze
ego jewe mu myaka 90 narisanze ndi mpfuvyi hanyuma kubera ibibazo by'intambara amashuri arahagarara nabaye ubuzima bugoye naho nanisanze mfise inshuti n'abagenzi ariko kubera ko batantahura ku ntumbero y'ubuzima cyangwa irekwa nari mfise mu buzima bamwe benshi ntibantahura ariko canisanga amaho ubuzima nk'ubwo umuntu ari mu ibarabara naramaze igihe ntagico fungura narasabye indaro muri Université y'u Burundi ndahaba imyaka 2 n'igice atariho niga kubera ko niho honye nashaka kuronka ikibanza cyo kubamwo narabaza igihe ndiko ndahangana n'abantu ariko bagira iby'ubwicanyi murabyo yuko ari ubwicanyi bwinshi mu gisagara rero je mpitamo kwegeranya urwaruka rudakoresha igikenye ejo nitwitara no violence active kugira ngo turabe ingene twoha n'urwaruka ruve mu by'ubwicanyi mu buryo bwose rero byari ibintu bigoye ubuzima bwageze aho nimva ko ikintu cyonyine ashobora gukora mu buzima ari ukuza kuba umukozi wo mu nzu ibyo bita umuboye ahantu yenda ahantu bashobora kumva icyo mfungura naho ngiramo rero byose byari byageze aho numva ko nihebuye bamwe bakambwira ati nanicyo nzoshobora gushika ko mu buzima mugabo kuva igihe nahinduye uburyo bw'ingene niyumvira uburyo bw'ingene nibona igihe natahuye umugambi w'Imana ku buzima bwanje uyu munsi Imana irashoboza kuba umuntu ashobora kugica mariya abandi rero mu macamake n'ibyo ni kuva muri ubwo buzima aho ibibazo utazopfa ubaye utubatse utazopfa ubyaye abana utazopfa ubaye umuntu ugica mariya abandi uyu munsi nkaba ndi umuntu wubatse mfise urugo mfise abana mfise ibikorwa ndongoye kandi mfise n'abantu ushobora gufasha byavuye kuguhindura uburyo bwo kwiyumvira. Rero nkavuga nti naho umuntu yaguha amafaranga udahindura uburyo bwo kwiyumvira ntacu bimaze, ifo guhindura ingene wiyumvira n'ingene wibona, nicyo gituma aricyo kintu ushyiramo ingufu cyane muri kino gihe.
Uvuze ikintu gikomeye cyane rwose, uburyo bwo kwiyumvira bushasha. Icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose. Ndabona ko n'ibibazo byo guharuka mubizi cyane rwose, mu kanya turabigaruka ko ariko reka duhe ijambo umwe mu banyuwanyu biragiwe Ijwi ry'Amerika. Nitanga Simo, muraho?
Muraneza.
Murakome, muri hega Simo?
Nanjye mperereye mu Rwanda, ntara y'Amajyepfo.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe n'umutumire Pasteur Dieudonné Nahimana asanzwe yafasha ugwaruka cyane rwose, eka nawe nyine akaba ari pasteur, akaba ari mu rugendo muri igihugu cya Canada muri iki gihe. Murafite ikibazo mu mase kimbere?
Ndafite igitekerezo. Pasteur, ndagira ngo mubaze nk'uko wenda basanzwe babikora mu gufasha urubyiruko. Iyo babivuze gufasha urubyiruko, hari uburyo bumwe na bumwe wenda kubyumva bisa naho bitinda, simpita byumva kimwe nabo, kuko hari uburyo bikorwamo. Njye mba ntarakurura neza ngo mbyumveho, sinzi nimba ari bubashe kubidusobanurira mu buryo bwimbitse, ariko usanga urubyiruko n'ubundi bari gufasha, bari kuganiriza ari urubyiruko hasi runini rusa naho rufite n'ubundi buryo bundi bwari bumaze kugeraho, ugasanga ntibagera hasi cyane ngo barebe ku rubyiruko rwo hasi rukishakisha rutaragira aho rugera, ugasanga hariho amabariya akumira abona akita urubyiruko ruciriritse. Kuko usanga ubwo ngubwo urebye nk'ibiganiro bakora, usanga ari uburyo nyine bitagera kuri buri wese dukurikije urubyiruko rwa Afurika uko rumeze. Hari abatagifite uburyo bwo kuza kubakurikirana ku maradiyo, hari abadafite uburyo bwo kubakurikira ku mbuga bakoresha, ugasanga mu buryo bwo gufasha harimo amabariya atandukanye cyangwa se imbogamizi zigiye zitandukanye zituma hari urubyiruko rutagerwaho. Kandi igihe ntekereza ko runo rubyiruko ruciriritse, navuga ko ruciriritse rukiri hasi, ari rwo ruba rukeneye ubufasha cyane cyane kuruta abo ngabo. Nk'ubwo umuntu wabashije kugera za Canada, sintekereza ko ari we muntu nyine ukwiye kuba arebwaho cyane. Ntekereza ko bakwiye kwigisha no gufasha bahereye ku bantu bo hasi cyane, hasi cyane. Hanyuma icyo ngira ngo mubaze igitekerezo, icyo ngira ngo mubaze, ndagira ngo mubaze se ko ubufasha batanga, ubufasha batanga yari amaze kubivugaho, avuga ko nyine bagufasha mu buryo bwo guhindura imyumvire, buryo bwo guhindura ibitekerezo. Ese nta bundi bufasha bugenerwa abo bantu mu buryo wenda nk'uko umuntu wahinduye imyumvire yego yahindutse, ariko kugira ngo iyo myumvire atazayisubiramo, buriya imyumvire kiba ari ikintu gikomeye ushobora kuyivamo uyu munsi kubera wigishijwe wenda ejo bwacya ukabona uyisubiyemo. Harakorwa iki kugira ngo uwavuye muri iyo myumvire atazisanga nanone yayisubiyemo, kubera igihe kinini wenda azamara nyuma yo kwiga bakurikirana bato umuntu kugira ngo nyine bamenye ko atongeye gusubira muri ya myumvire yari afite na mbere.
Reka tumuhakaryo abahe inyishu.
Urakoze cyane. Ndabitaho uyu muntu ambajije kora ko atarasanzwe nzi cyangwa atasanzwe ibyo maze imyaka 25 nkora. Nashaka kumenyesha yuko uwo muntu yuko mu bikorwa bijyanye no kwigisha urwaruka twe tubikorera ahantu hose, no kubwira yuko muri uku kwezi nyene kwa 11 narigishije ahantu bita Irango muri komine Kayanza, no kuvuga nimba ari komine iri kure cyane cyane ikenye mu Burundi, Irango iri muri izo, no kuvuga nari muri urwo rwaruka two turaganira kuri inyigisho nyene muri uku kwezi nyene narigishije mu ntara ya Cibitoke, muri uku kwezi nyene narigishije mu kaminuza ari mu gisagara cya Gitega i Bujumbura. Kandi mu gikorwa nyamukuru musanze abantu benshi banzi ko ni ukwigisha abana mu mihanda cyangwa abana mu ibarabara, abo nsanzwe tureze mu kwezi kw'icyenda nashize abashyika 150 ku ishuri hamwe n'ishyirahamwe rya New Generation. Abo bose ni abana twigisha ku munsi ku munsi, tureze guhera kuva mu muhanda, abana b'ahantu ata televiziyo ibaho cyangwa iradiyo, aho je nakuriye igasorwe dusanzwe dufite ikoba nk'ico dukora niyo hageze kugira nibi biganiro vya bimboneza kugira ngo dufashe ugwaruka murabonye ico meretse kugira ejo bundi imbere muri ku kwezi nyene imbere yuko ngira urugendo nari natumiye wahoze ari cege ari mushikiranganje wa mbere yitwa Adrian Sibomana ariko araho impano urwanduka ngene ngo gukunda amashuri ngene ukunda kwiga avuga ibijyanye n'iby'uburimyi burimyi budakoresha kugira ngo urwanduka rukunde ibyo kurima avuga ku ntayi ubuzima bwiwe ibyo duca tubicisha no ku maradiyo mato mato abo twita amaradiyo communautaire kugira ngo abana n'urwanduka ruri hagati mu gwashwe kubyumva kuko intumbero yacu n'ugira ngo dushikire benshi bashoboka kirado cha mbere ugusubiyemo ni wagenda ukaraba ku ubuhinga ngurukana mu dukoresha twigisha kuva imyaka 25 imaze nkora mu bijyo tujyane kwigisha ugaruka ahanini mpera cyane cyane kuri abo bari mu buzima buciriritse ariko ikindi nogaruka kuri ico kibazo abo nyene bibaza ngo bari kure bagiye mu mahanga bafite uburyo barateye imbere ni nabo banabikeneye cyane kuko ari gusanga nabo nyene bashitse ahantu ubuzima burabazazanira ntibamenya intumbero by'ukuri bamenye neza mbega ndi ngaha kubera iki hari abaze muri bino bihugu bibaza ati je ndashitse aho ubuzima buca bworoha bazonda gukora cyane bagasanga biranyuranye n'ingene babyiyumviriye bamwe bikabatera amadepresiyo bakamererwa nabi rero kubw'ibyo ugakurikirane kuba dusanzwe dukora tubikora mice yose igihugu n'ugwaruka bwo mice itandukanye haba bari mu mashuri n'abataraze no mu ishuri turabaha inyigisho ikibazo cya kabiri ciwe yabajije akavuga ati none badushoba umusigaye bakurikirana gute twebwe muri New Generation asanzwe ariho uburyo bw'ingene bitunganijwe nk'ubu iyo tugiye nje nkagenda kwigisha rimwe haba hariho abandi bagenda kubanda nyigisho zimara ukwezi zica zituma batangura ikintu bita club ya New Generation. Iyo club rero niyo ibafasha kandi bo nyine baheze bagaca bayirongora kugira ngo babandanye bashira mu ngiro ibyo twabigishije. Iyo tutabishoboye nko ngaha muri Canada se nk'ahandi hari inyigisho tubanaya dutanga kubungangurukana ubumenyi bibafasha kugira ngo babandanye babishira mu ngiro.
Izo nyigisho turazigira koko n'ubundi ariko reka duhene ijambo Mucho Pierre Claver muri aho
mbaro neza
muri hega Pierre Claver
ibujumbura mu Burundi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Pastor Dieudonne Nahimana nzuga ku ijambo
ego banje kuramutsa umutumire
arakumva nzuga ku ijambo
ego numvise ko ibikorwa bakora ni byiza cyane ariko kenshi muri ibi bintu by'amashyirahamwe dusanga kenshi abantu bashinga amashyirahamwe kugira ngo bagire utuntu dusembore gusa mugabo kugira ngo bo baganye imfashanyo bagenda barakura mu bihugu bitandukanye no mu mashyirahamwe akomakomeye atandukanye afasha abantu mbega wewe atandukanye hehe nayo yandi mashyirahamwe tuzi abikora uko kuko jewe ko na mungu mstari karabuka ko yagiye zarango mukayanza ndahazi nibyo ni byiza ariko ayandi mashyirahamwe usanga iyo bavuze ngo ni amashyirahamwe y'ugwaruka acahitana b'abana b'abakuru b'abana b'abantu bateye imbere akaba aribo batumira nayo mpamvu zenya nayo mahuriro baba bagize ugasanga rero rwagwaruka rwari rukeneye gufashwa cyane ntirushikiriwe mugabo nubwo nakurikiranye ikiganiro kigeze ngira nakurikiranye intango yacu wewe numvise ko agerageza gufasha urwaruka rutishoboye numushimira cyane ku iyo ntambwe niba ariyo azobandanya koko ariko abenshi amashyirahamwe avuga ngo arafise ibyo ariko arafasha abana bariya dusanga afasha abasanzwe bishoboye nyine kuruta gufasha abatishoboye
murakoze Pierre Claver leka pasteur de donné nahimana gica abivuze ko
biragoye ko umuntu yivuga ngo avuge yuko ari mwiza gusumba yuko ibyo akora byo byiza gusumba iby'abandi ariko nibaza ko ibikorwa twakoze birivugira urabye imyaka tumaze tubikora mbere byaragashitse i Burundi muri ujya mugwi ushinzwe kwama wiga abantu bakwiye kuronka ubushimwe bakoreye igihugu bagize ico bamara igihugu bijyanye n'ibikorwa bakoze mu mwaka wa 2018 ku munsi wo kwikukira ku Burundi barampaye ikidari cy'ukwemera kugushima yuko ibikorwa New Generation yakoze byagize ikimazi ku buzima bw'ugwaruka naho ibikorwa twatuko turakora turikorera koronka kidari cyane gushimwa habaho haba mu bindi bihugu ku isi mu Burundi mu Bwongereza mu bice bitandukanye baraduhaye ubushimwe bw'uko bagiye bagasubiramo bakabona yuko muri iyo myaka tumaze dukora ishyirahamwe ryacu ryagize icyo kimbimariye ubuzima bw'ugwaruka sinovuga rero ngo tukumbure turi abantu b'igitangaza cyane wowe ko ari Bujumbura namuhaye ikaze azoze aho ishyirahamwe rikorera hanyuma arabe cyangwa imvirize ntahe z'abantu tumaze imyaka twarafashije n'ugwaruka kumbure ashobora kubivuga ariko rero kumbure ntihabura akantu katuma abantu bavuga bati urya cyangwa bariya ntibariko barakora neza ibyo umuntu wese ashobora kubivuga bijyanye n'ahagaze ariko turagerageza uko Imana idushoboje kuko twebwe ntitubikorera abantu ntitubikorera twe naho bavuze yuko nubanarageze ko icyo gihe cyo kwitoza twebwe ntituri mu bya politiki iyo tugeze kuvuga kugwaruka nta kintu na kimwe kijyanye na politiki dushyiramo tubigisha amavaleri gusa tukabigisha intumbero y'ubuzima kugira ngo bashike ku ndoto z'ubuzima bwabo rero nta munsi umwe turahura n'ingorane z'abantu batwagiriza ibi na biriya tutakoze neza naho tutobitobura mu mice yose mu Burundi ku bari mu Burundi ku bari hanze turamba dufise iyo ntahe nziza kubwizera n'ibyo twovuga tuti kumbure twaragerageje naho kumbure hatobura umwe n'uwundi yobivuga yobibona uko byishaki
ni byiza cyane ngose mu nyigisho mutanga twashimye ko muvuga cyane cyane guhindura ukuntu umuntu abona ibintu no mu Cyongereza barabivuga bakavuga ati paradigm shift ntabwo ari changement de mentalité ni ikintu gikomeye kurusha icyo no guhindura ukuntu ubona ibintu aha rero tuhirwe duhishe ko turi kumwe n'umwe mu rwaruka rw'Abarundi yabaye impunzi eka nubakira impunzi ariko yashoboye kufata nk'uyo mugambi wo guhindura ukuntu ibintu bikorwa yonawe akaba ari Rock Videli ni umu ingenieur yaheze mu Rwanda akaba n'ubu ari yakiri hanyuma akaba yarashoboye kurondera akazi katajanye n'inyigisho yaronse kubera ashaka kuba muri bwa bukene twamye tuvuga Pasteur Dieudonné Nahimana reka Rock Videli nawe tumuhe ikaze Rock Videli muraho
ego murakoze cyane no kumuha ikaze
ego amatelefone yagoranye ariko murabonetse namwebwe
ego murakwihanganira ibyuma n'ibisezerana
yego nashaka mutubwire amajambo make urugendo rwanyu kuva muhereje amashuri maze amashuri mu myaka nk'itanu heze mukaba gushika ubu mutari bwanwa akazi mutubwire umwuga mugiye gutangura muri iki gihe na Pasteur Dieudonné Nahimana akunda gufasha urwaruka ingaha araheza nawe nyine agire icyo bivuze ko
murakoze cyane kuduha ijambo kandi ndabashimiye cyane n'ijyu rya Amerika kandi ndongeye kuramutsa umutumire Pasteur Dieudonné Nahimana ndamuhaye ikaze ubwa mbere duhuriye mu kiganiro n'ibyo gushima rero ngiriye ko mvuga ku bijyanye n'ikibazo mumbajije nk'uko twagiye tubivuga ko kenshi twarakurikiranye inyigisho mu gisata cya Génie Civil kaminuza ariko inyuma yo kuheza ivyigwa byacu twagerageje kwiruka kugira ngo umuntu arabe ko yo kwiyungunganya mu bundi buryo mu gihe atarabona akazi kajanye n'ivyo yigiye na cyane cyane ko muri bihugu duherereyemo East African Community usanga ugwaruka kubona akazi bitoroshe rero twagerageje turavye ibibazo bihari mu gwaruka dushahishira hamwe tusanze duhagarariye ariyo Regeso Izere ryo sanze mpagarariye mu guharanira agateka kugwaruka kurabira urwaruka kuko twagiye gusanga urwaruka hari uburyo ubucanke buriya rutagera ku ndoto zawo bivanye n'imvo zitandukanye mu buzima bwabugize ibihugu turimo rero nibaza ko iryo shyirahamwe ryo dusa n'abariko barashyiramo imbaraga cyane ariko dushakisha n'ubundi buzi twokora mu gihe tukirindiriye ko tubona ibyo twigiye ariko nikitubuza
gukora kuri berekeye mwebwe amushyana he Rockbidel kuri berekeye mwebwe ubu uye akazi muri kumukora nakahe
akazi siko turakora ntabwo no vuga ngo harakazi kari presi promoma umuntu ari karakora ariko twari tumaze iminsi hari kiri mu bintu by'amasage professionnel mu bijanye na domaine yibijanye na ingenieur ariko nayone isaniya heze ariko ubu turi mu nzira kugenda turondeza akazi tugerageza no gukora utundi tuntu dutandukanye dukora du projet ariko kandi urumva kubera biba bisabizi n'imbaraga tuba turi ko turi yubaka tubisengera n'Imana kugira ngo turabe ko twogera ku ma objectif tuba twihaye y'amaproject tuba turi ko turategura. Murakoze
mutubwire ku nyigisho mwaronse zo gutwara bijya bikamyo binini mu kurindira ko muronka akazi kajanye n'ibyo mwiza
nico nacho ofet maze kubona ko ako kazi katari ko karaboneka neza twaragiye no mu rugendo ko kwiga amamodokari kuba truck driver aba abashoferi b'amakamyo manini manini nahone no vuga ko nsanu zirimbanije uri karavyegeranya ariko nayone sinova kwiraboneka neza ko twizeye Imana ko vuba kumbure aha canke hariya muri zo domaine zibiri tumaze kubona mu bwo bumenyi tushobora kuzobona ico gukora
Pastor Dieudonne Nahimana mwihweje rugendo wa Rockbidel kuva mashure gushika naho atanguye iyo myimenyerezo gutwara ibikamyo bikomeye mubona ari mu bantu bashobora kuba baramaze guhindura ivyumve
ego kuko bwamereho turafite ikibazo naho tutakivuga mu buryo bweruye mugabo ngene amashure mu bihugu byacu cyane mu Burundi atunganijwe kuva kera kuva muri kasi y'igihugu cyacu nuko ataraba ingabire n'ingabirano ugwaruka rufise ngo bahimirize ugwaruka gukoresha ubwenge inguvu ingabirano abantu basanzwe bafite bituma rero n'ababyeyi rimwe rimwe bumva gusa yuko umuntu akenda kuja mu ishuri kugira ngo arondere urupapuro rw'umutsindo hanyuma azogende kwicara ahantu muri biro kandi nkuko mubizi muri kino gihe usanga ibihugu byacu bidafise uburyo bwo guha akazi ugwaruka rwinshi rushoboka ngo aze kwicara mu mabiro rero nico ariko ndaraba ngaha tutwaka turaganira namwe mu gwaruka bari ngaha mu gihugu cya Canada ahubwira ati hari ibintu yaho arabona abandi bantu bakora abakozi bakora mu bice bitandukanye muri azi ati Kibujumbura canke akabisuzugura mu gihe umunsi ugasanga ashitse ngaha n'ibyo akora kandi biramufasha kwiteza imbere gushobora kugura inzu yiwe abamwo ashobora gutunga umuryango wiwe kumbure atari kwakora ibijyanye n'iby'amashuri yize rero ugasanga icyo umuntu akeneye mu buzima nuko arungene abaho kandi akabinyisha ibibazo byamukikuje rero hagiye usanga bitava mu byigwa byo mu mpapuro umuntu yagize gusa mu ishuri naho mu ishuri biba bikenewe umuntu agahindura uburyo bw'ingene yiyumvira abantu tutashoboye kumbure gushika kure cyane mu bijyanye n'iby'ibyigwa uyu munsi ndabona turiteje imbere turafite ibyo dukora ugasanga bivuye ku ngabire umuntu atari yibaza ko zogice zimufashije rero nicyo namabwira ugaruka nkatse nkabo dusandukana muri generation nta muntu ashaka kuvuga ngo umushomere ntibibaho kuvuga uti gushomera no kuvuga ikintu kuvuga ko wabuze akazi kuvuga akazi no kuvuga yuko akazi kose ukita ko ari akazi ko guhembwa ushobora kuvuka mu gitondo ukaza gufasha umuntu ikintu kanaka aguhemba cyangwa ataguhemba mugabo ntibirirwe wicaye kubera ko iyo uri kurakora bigira ingaruka nziza ku buzima bwawe abantu benshi iyo bamaze kubimenya bakemera gukora ubuzi busa nk'uko bita ko busuzuguritse ashobora gusanga bwavuye mu akazi gaza umushobora gutera imbere nubwo akajambo katoyi umwe mu bantu natumiye muri kirya kiganiro cya talk show yigeze kuvuga gaca gakurikirana n'abantu benshi ku isi yavuze ngo iyo udashobora iyo ushobora kubara umunsi utindije amafaranga ashika 5,000 cyangwa 2 usumbwa n'umukarani yikorera amakara i Burundi akajyama yinjiza amafaranga 5,000 cyangwa 10 naho uba wambara amakostume umeze gute ukaba udashobora kwinjiza amafaranga 2,000 ku munsi ujya mukarani yagiye kwikorera amakara akayashikana agatahana amafaranga yiwe neza icyo yakoresheje aragusumbya agaciro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard Livingston muraho muri hehe
muri Nairobi
yego
Hama ikiwazo na kumana mwazi wa mfamire.
Yego.
Mwejo shira hamwe mwisandu wa jitu kwa nguiki mkirundi cha mkinya kwa anda cha mwonde ulimi.
Haramashira hamwe wili.
Jowari siguri kimu nta amati.
Yego ni waza kumwe kumwe waza pastor na himana. Mnafiki na kiwazo?
Aya turabifise.
Duga kwa ijambo vibarize rimwe.
Hama ikindi kibazo fita nka twegwe dusanzwe turi mu twagwaruka ariko ndese hano duherere ise iyo tuba dusise uburyo twakora imishinga mito mito nkuko yarayivuze mu isanzwe imishinga mito mito niyo usanga ifise benefit uronkamwo tuvuge amahera benshi barayisuzugwa ariko niyo twese turonkamwo akanyongo ariko rero buriya kubera tudafise no mushinga wo gutanguza usanga zitugora gose ubu ajya niherere nihaye nka karo rero yari umuntu akunda gukora cyane afise umwezi ariko kubera ataburyo zita usanga buriya nkuko yabivuze byose yamurigezwe gufasha nyari bari kuye kura ukuntu ryo dufasha twegwaruka sinzi rero ko Joshiamo Jowari fasha bahere mu gihugu kanaka sindi ko Joshiamo Jowari ri mu bihugu byose bya Afrika cyamwe mu bindi bihugu byose abandi poza nkaje karoya yuko ya nyamba Jowari ri nko mu gihugu cha Kenya yuko yorao na kuparuka karakone kwa kuyungunganya.
Murakoze Waishaha Livingstone leka mwabajije izina mu kirundi yishira hamwe New Generation leka Pasteur Dieudonné Nahimana agiye cyabwi
ego izina ijambo dukoresha mu kirundi tuvuga ngo ni umuhari w'ugwaruka bw'imbonezo niko tuyita naho bidasigura mu majambo nyene mu kirundi zo kwise urungado rushasha gusa mugabo twahisemo kwita muhari w'ugwaruka bw'imboneza rero kubera kugira ngo bidane intambero cancane bisigure intumbero y'ico twifuza gushika ko kandi tukama dukora mu bikorwa bitandukanye dukora ku kibazo cya kabiri ubajije twebwe rero turafite ingene tubisigura nta muntu n'umwe kwisi atafite umutara ivyo turafite ingene tubikwigisha tukakubwira yuko turakwereka ingene dabor umutahe dufite twesungana ku isi na masaha 28 turi cyambere umutahe wa kabiri dufise ni nguvu z'umubiri aba maboko cyangwa ikindi cyose cyo gukoresha umubiri wawe hanyuma ikindi nguvu dufise zidasanzwe ni ibyiyumviro bishobora kuvamwo ikintu gifaditse rero iyo umuntu yibaza ko atamutaha afite gutangura icyakora turamwereka ingene ashobora kuronka n'uwo mutahe n'abakeneye amafaranga bivuye mu gukoresha ubwenge afite bivuye mu gukoresha ingufu z'amaboko afite bivuye mu gukoresha neza amasaha 28 Imana yaduhaye twese ibyo bigaheze kuva muri mutahe w'amafaranga wo gushobora gutangura gukora ikintu kanaka gishobora kukugwiza umwimbu rero ku kibazo kijyanye n'uko dukorera mu bihugu bitandukanye twebwe ishyirahamwe ryacu naho ryatanguriye mu Burundi rikora cyane mu Burundi mugabo riruguruye ibindi bihugu bitandukanye mu Rwanda twatanguye kuva kera cyane riraheza rirafata n'ubwigenge bwaryo ngene rikora bahagaze ku nyigisho za New Generation mu bihugu rero nka Kenya n'ahandi tugenda kugira inyigisho gusa mugabo ntituratangura igisata cyaho kihakorera kumbure wowe nyine ushobora kuba uwa mbere twebwe dukore aho badutumiye niba ufise ugwaruka ruri hamwe ashobora kuba ari abarundi cyangwa abakenya hanyuma ukavuga uti ndabatumiye muze kutwigisha nta buryo tubasaba turaza tukabibigisha hanyuma tukabereka ingene muca mwiyungunganya mugashira iryo shirahamwe ryanyu mukakora mutinze kudukenera ku munsi rero niwabikenera ucuzaba kuri site yacu ya New Generation .org hanyuma ugaca New Generation Burundi .org ugaca twandikira email tukaza tukabigisha nato bajewe ndashise ababishoboye benshi tukamaze kwigisha
ni vyiza cyane rwose Rock Bideri ikibazo cy'umutahe mu kivuga ko iki Pasteur Dieudonné Nahimana atubwiye ko umwanya wose umuntu afise amasaha 28 ari umutahe ukomeye kandi nashaka umuce mugira ko mutubwire ni ntambamye kwa mwaragize kugira ngo mumare nk'imyaka 5 mutaronka aho mwishimamo
murakoze cyane kongera kumpa ijambo icyo nuvuga mbanje gushimira cyane Pasteur Dieudonné ku siguro ariko aratanga zo gukangurira urwaruka gukoresha imbaraga rero ngerageje kuvuga ku kintu kijanye n'icavuze ku umutahe wa mbere ukomeye nk'uko nabivuze ni ya masaha time management gukoresha wa manya wa ofise hama imbaraga Imana yaguhaye ubwenge Imana yaguhaye byose birashigikirana kugira ngo ubashe kugira aho ugera mu iterambere kanaka tutibagiye ko n'uburyo buri materiere nabwo ne bufisemo parti ariko kandi iza kunganira bya bindi byose yaza herako iyo rero niyo beshi sirtu mu bajene bakunda dukunda kuraba cyane turaba tukabona ntayirikirava ukaca umengo uba SNE or ariko izo zindi zo etape zindi ugasanga nta gakiro zari zahawe rero nanje numva icyo nokora no gukangura urwaruka twese turimo kugira ngo tugerageze turabe uburyo twobona izo nyigisha ngira ko nsaba Dieudonné ko bibaye byiza numvise ko ariko barakorera no ngaha kumbure bayeho baho nk'umubonano kugira ngo kuko urwaruka rukeneye ubwo buryo kugira ngo bwiteze imbere nicyo nk'uko abisiguye nibaza ko habonetse nk'inyigisho byoba byiza hakabaho na collaboration kugira ngo habeho gukorana kwa hafi na hafi kugira ngo abukungurana ubwenge muri ibica nk'ibiriya turabe kugwaruka goronka icyo rukora rugakora amaboko mu mpuzu rukiteza imbere rero inamba ziba zihari zituma usanga ugwaruka gwishi nubwo rushaka kwiteza imbere bigorana nabivuze byose biravana no muri ibi bihugu turimo cyane cyane kuko urabona n'ibihugu usanga bikiri mu nzira y'amajyambere bikiri hasi cyane ugasanga rero ubuzi ntibuboneka ugasanga na kwa kwiyungunganya kubera ko za training ziba zikenewe na zone ziba zidakwiriye zidahari iyo bagaje tute nabyo usanga ari intambami rero na kimwe cy'uburyo rero kubera ko muri ibi bihugu ubona ari ibihugu bitaratera imbere n'ikibazo cy'uburyo cyatakiza kongera muri za ntambami zibaho ukajusanga rero kwa kwiteza imbere nikuruka kuragenda neza nkuko tuba tubyifuza
murakoze Pasteur Dieudonné Nahimana ndamuha ijambo mu kanya kugira ngo agire icyo avuze kubyo mu musabye ariko imbere yaho reka duhe ijambo Norbert haba kubaho muraho
muraho neza
turakomeye muri hega Norbert
utumajyanze y'urwanda
neza cyane rwose murafite icyumviro
mbere na mbere kanshingire ijwi rya Amerika umwanya riba ryahaye abatumirwa n'abandi bantu bose bashaka gukurikira ijwi rya Amerika
ni byiza cyane
ibiganiro byiza mpamvu abashije kutugezaho
murakoze
noneho nkibaza nise mbaza n'uwo mutumirwa urwaruka rufashwe neza rufashwe ku kihe kigero kugira ngo wenda rube rwakwiteza imbere mu buryo bushoboka ese ni gute wenda bashobora kuba bakoroherezwa kubona n'inguzanyo kugira ngo wenda biteze imbere ese ibibazo babasha guhura na byo babasha kubyikemura cyangwa se hari ubwo wenda hari utunama dushobora kubafasha kugira ngo wenda babe hari icyo bageraho nibyo nagira ngo wenda mbabaze kwihutishije umwanya
murakoze Norbert Pasteur Dieudonné Nahimana ikibazo inguzanyo nibaza ko ashaka kuvuga ingurane
itsambere cyo mu byo twe dusanzwe twigisha ikintu umuntu agomba kwiteza imbere arondera ubwa mbere si inguzanyo si umutahe abandi bantu bamuhaye kuko umuntu wese aguhaye ingurane kugira ngo ukore ikintu kanaka abagufite k'ububasha igihe yumva ko ari yagutumye utangura ikintu ubwa mbere bivuye ku mafaranga yaguhaye canke ku mutahe yaguhaye icyo gituma umuntu wese agura inguzanyo canke ingurane icaza kugira ngo ashigikire no gushigikira icyumviro bamaze kuronka kuko wabonye ingorane cyangwa ubukene buri ahantu kanaka ugomba gutorera inyisho icyo twe dufasha ugaruka iyo turiko turigisha ibijyanye n'ingendo abantu batangura imigambi kwiteza imbere turabwira tuti okay umuntu aguhaye imiliyoni 10 ubu nyene bucukora iki bagaca bivuga ukazubona ubwo nyene uri kuyamufasha kubyiyumvira we nyine aciye ahomba kubera iki yiyumvire ko akeneye amafaranga mugabo ntiyumviriye aya mafaranga agomba kuyakoresha mu gutorera inyishu ikihe kibazo nje gituma ugwaruka tubasaba tuti reha kwihutira kuza gusaba ingurane cyangwa ingumyo ahantu kuko umuntu yaguhaye udafite icyumviro gifaditse aba akuganza kandi nawe jo utabyumvire ko neza uri kuzana ingaruka mbi kubera ko uri gukoresha amafaranga atarayi wawe amafaranga y'undi muntu banza urondere ikibazo kiri mu kibano cyawe ubukene buri mu kibano cyawe urabe mu bwenge n'umungabirano ufise ingene ubutorera inyishu mu gukora ikintu kanaka hanyuma umuntu wundaje ntazimva ko afise ububasha akora kwazana y'amafaranga ahubwo yumve ko ari ugiye kumuteza imbere uko amafaranga yiwugiye kuyatuma azogwira gusumba uko yari asanzwe rero ni byiza ko ugaruka ni byiza ko ndi inguzanyo canke umutahe mugabo wabanje kwerekana neza ingene hari ikibazo wagiye ugira utorera umuti ukoresheje ibyo wari usanganye ufise no kuvuga za nguvu bwa bwenge ubuhinga ushobora kuba ufise kugira ngo utorere inyishu ikibazo abantu bafite mu kibano nayo ubundi ho haca hazi iki ni uko umuntu aguhaye inguzanyo ubunyene ucugenda ukaraba undi muntu yagize akabutike ahantu ku ruhande ugaca ugomba gukora bya bindi nyene mugasangira b'abakiriya nyene mugaca muhomba mwese na wa muntu yaguhaye inguzanyo ntagire icyo yungutse ariko uvuze uti ni iki abantu badafise ngaha mu kibano canje bigutuma ukora ikintu gituma uguhaye inguzanyo abona nyine ko icyo cyiyumvira uzanye ari gishasha icyo gituma rero ibyo ukoze bishobora gushika ku rundi rugezo nicyo gituma rero duhanura tuti ni byiza kugira kurondera inguzanyo ariko umaze kwerekana ibyo ushobora gukora utaranayironka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Nkwijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Claude Hakizimana niwe neza
ndi ku murongo mwiriwe neza
muri hehe ga Jean-Claude
jewe ndi Bururi muri ndi Bururi mu ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi
iradiyo Ijwi rya Amerika yumva neza
yego Ijwi rya Amerika riradushikira turaryumva neza kuri internet
ni byiza cyane rwose mu duge ku ijambo rero kibazo cy'imbere turi kumwe n'abatumire babiri duga ku jambo ikibazo cy'imbero
je na tuze ku jambo ikintu icyumviro cyanje noterera alo
duga ku jambo turakumva
icyumviro cyanje noterera icambere cyo cyo nuko mu bihugu nk'ibi by'iwacu bitaratera imbere hotangura hakaba ibintu ibyigwa byo kwigisha urwaruka imigambi yo kwiteza imbere hanyuma rero bagashiraho ibyiyumviro by'uko botugaburira ibisata bakatwereka mu kutwigisha nk'umuntu adandaje dufate ikirato mugenzi we akadandaza isheshete ishogise mugenzi we nawe akadandaza inkofera uwundi akadandaza ikindi twese ntiduhure kuri produit imwe kuko twese naho twugomba tukaronka imitahe tukaja mu bibazo by'iterambere tugaca tudandaza ibintu bimwe ni hahandi tuguma tugaruka hahandi usanga atanumwe yiriwe adandaje ikintu na kimwe ariko iyo umuntu adandaza umwuga uwundi akadandaza uwundi akadandaza indi uwundi akadandaza nimba ari inzoga uwundi akadandaza iki bose ku munsi usanga bose badandaje baciye amahera ku munsi bakaca bashobora kubenefisiya akanyungu bakaronka akanyungu bakaca bashobora kwiyungunganya no mu yindi migambi y'iterambere yindi kurikira bivuye ku mutahe muto bisanga umuntu yaratanguje ariko mu ngorane twe tugifise turacyafise ibintu byinshi duhurira ko twese ugasanga twanze ibintu bimwe twese tudandaza ibintu bimwe twese dukora bimwe ugaca usanga mu icyo gihe niyo mushoye bica bita agaciro mugabe yaba umuntu umwe wese adandaza kimwe kimwe umwuga wisa aba afise agaciro kiwe ati jewe kibanje ndakidandaza ya uyi produit mfise ngaha aye naka ntayafise urya nawe akavuga ati iyo afise ayidandaza ukwiwe ikaba icyumviro ciwe ko musa twoshobora gutera imbere mu rwaruka
Jean Claude Hakizimana murakoze reka icyumviro cyawe tugihe Rock Videre naho ariho gitangura kurondera akazi icyo cyumviro cy'uko hoba diversité mu bintu abantu bakora bashaka kwiteza imbere mu kivuga ko iki imbere yuko tubiha Pastor Dieudonné Nahimana
murakoze cyane kuyongera umwanya kugira ngo ngire icyo mvuze ku kicumbiro cha mwene wa Jean Claude ndumva iki kintu igitekerezo atanze kirumvikana cyane cyumviro ni intererano ikomeye cyane kugira ngo abantu bakore ibi mu buryo butandukanye kuko nkuko Pastor Dieudonné yakivuze iyo abantu bariko barakora ibintu biri bimira bisa bimeze kimwe bakabikorera muri ahantu hamwe mu kibano usanga ababigura ari babandi nyene ugasanga rero clientele abagura ntibaboneka cyangwa se abakugana ugasanga rero kugira ubone inyungu izo gusahiriza no gukora mu yandi maproje ari kibazo rero jewe nkaca nongeraho n'akandi kantu nukita nko mu cyongereza mindset ofete uko tuba twumva ibintu tugahindura guhimiriza inyigisho zikwiriye mu rwaruka zo kubahimiriza hindura imyumvire kumva ko wewe warize uri iki hari izi udagomba gukora iyo imyumvire igomba guhinduka kuko icyo umuntu agomba kuraba cyane ni icyo agomba kwinjiza mbega ninakora iki kintu kiranyinjiriza iki wamara kubona ari icyo kiri gusahirize mu mibereho yawe ya minsi yose nta soni biba biteye kugira ngo ugikore hama winjize ejo bigufashe no mu yindi migambi y'iterambere yo kugira ngo witeze imbere hama tunasaba nyine ko nkatwe tuba dusaba amashyirahamwe tukiko turatangura tuganiriza urwaruka turabirira urwaruka kugira ngo abo bamaze kugera kure bapase Dieudonné baze begera kugira ngo kumbure habeho n'amadecentralisation tubageze mu rwaruka kugira ngo izo nyigisho zitangwe hama bashigikirwe no mu migambi y'iterambere murakoze cyane
murakoze Pasteur Dieudonné Nahimana cyimbiro cya Jean Claude Hakizimana gisa n'icyimbiro mwashikirije muvuga ko imbere y'uko umuntu afata umutahe imbere y'uko umuntu yumvira kutangura ibikorwa byo kwiteza imbere akwiye kwihweza neza ikintu yokora yavuze ko kenshi na kenshi abantu usanga bakora bimwe nko ahantu hose azi haba mu Burundi cyangwa ahandi icyo cyumviro mu kivuga kwiki mukanye gato
cyane cyo ni cyumviro cyiza ubwa kabiri Jean Claude ntasure kubimvira ngo ni bande bazaza kubitwigisha je numvise yo byigisha neza we nyene kuko yaramaze kubitahura nafate abo bakeyi begereye bari kumwe abona abakiri ko baragerageza gukora ibintu bishaka gusa abafashe kwiyumvira ingene ibintu bigenda ikintu dukwiye guheba ni iki kintu cyo kwiyumvira ngo hari abantu bavuye Bujumbura bavuye Buraya baza kutwigisha ibindi byiyumviro bishasha we mu kibano nkaho ko yamaze kuciyumvira nawe utangurishira hamwe byo gufasha ugwaruka kugira ngo bamenye ingene batandukanye izo badandaza nk'abakorera mu isoko hamwe biba ari ikintu gifaditse kandi gishobora gufasha rero yabita arabitabura cyane ubwo utangura deza gutangura kubwira abo bari kumwe bati tubikore gutya wenyine nta ntigane ibyo abandi bakoze hari mafate n'ababyiganye abandi abashyire hamwe arabwira ati nimuhindure mukore gutya ubwo nyine bice bitangura kubyara ikintu gifaditse ariko nibarindire ngo azovye Bujumbura bavuye imvura y'abavuye hariya bavuye mashyirahamwe mpuzamakungu aza kutwigisha oya dukora ibyo dushoboye mu mwanya unyarutse ntidutakaze umwanya duhindure mu kibano ingene ibintu bigenda hanyuma turebe turabe ingene impinduka iba mu kwiteza imbere mu buzima bwacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Idrissa Bakungu muri aho
baho neza mwiriwe neza
twibutse aho muri Idrissa
emerera Kigali mu Rwanda
ni byiza cyane rwose
baje gushimira ubuyobozi bwa radio bya Amerika ko batugezaho ibiganiro bishimiye kandi bitwubaka
murakoze cyane rwose
bashimira cyane
natwe turashimira ko
gushimira n'umuvandimwe wacu niye ku nama yatugiye kugeza cyane inama yatugiriye bibaza abayobozi umuyobozi watumiye kugeza cyane kandi namwisabira inama yatugira kubera inama nanjye ndashaka kugira inama urubyiruko bakure amaboko mu mufuko bakore imirimo yose itavanguye n'umurimo nyine umurimo wose ushobora kuguteza imbere ushobora guhinga ukiteza imbere ushobora kuba mekanisiye ukiteza imbere ushobora kogosha ukagenda uzamuka wogoshereza abantu ukageraho utunga saro yawe ni ukuvuga ngo nditabira urubyiruko rutavuyemo umuhungu cyangwa umukobwa ni ukuvuga ngo bose bakure amaboko mu mufuko bakore cyane biteza imbere kugira babashe gutera na Afurika yacu imbere. Noneho mwasabane nkamuha igitekerezo kingana mu bisabira yegere leta, kubera ngo amashuri urabona y'urubyiruko yiteza imbere kuyabona ibintu babigoye kubera n'ibikoresho. Ni ukuvuga ngo begere leta bakereta ibikoresho, bateze umwuga wo gukoresha amaboko. Ukoresha amaboko n'umutwe ubasha kwiteza imbere kurusha wa wundi cyane mwize cyane. Tudakoresha amaboko kwiteza imbere ku rubyiruko bizatugora cyane, kubera n'akazi ni gakeya kandi n'abari mu kazi ntabwo bakavamo. Oya, kubera birinda amakosa kugira ngo babashe kurama muri ka kazi. Ni ukuvuga ngo rero natwe urubyiruko ni ukuvuga ngo tugomba gukora cyane kugira ngo duhatane, kugira ngo tubashe kubona imirimo, kugira natwe twiteze imbere ndetse na Afurika yacu twiteze imbere mu bintu n'umutima mwiza n'umutekano hose uhari. Bizarushaho kugira ngo urubyiruko rubashe kwiteza imbere, tutavuze ngo aho rukomoka n'aha, twese tukabumwe kugira ngo duteze Afurika yacu imbere.
Murakoze Idrissa Bakungu, Pasteur Dieudonné Nahimana. Idrissa Bakungu yasabye inama impanuro.
Ego jenu wadze yuko biragoye ko umuntu abihereza mu kiganiro kuri abamye abaza murashaka kunyandikira email ni kuri dnf.burundi@gmail.com sanke dnf.nahiman@burundi@gmail.com hanyuma tukazokanira tugafashanya twe nta kindi dukora turi ngaha kubashigikira aho tugeza mu buryo bwike twize kandi munagiye no kumwingangurukana bongera abona ibiganiro ibikorwa dukora urashaka kubibona ukumva n'inyigisho dutanga ugiye kuri YouTube cyangwa Facebook ari kajya Nahiman Foundation urabona inyigisho dutanga. Rero tugerageza uburyo bwose bwo gukorera abashoboka kugira ngo ntibabeho ubuzima butari bw'Imana baremeye cyangwa ngo bahure n'ingorane nk'izo twahuye na twebwe muri kahise. Kubw'ibyo rero ni ibyo bihambaye, dufashanye twese. Jesse nemera ko ibihugu byacu ari ibihugu bikenye, ni ibihugu Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi, ariko ikibazo gihagaze mu buryo bwacu bw'ingene tubona ibintu, ingene twiyumvira, ingene duteza imbere ubutunzi kandi Imana yaduhaye, cyane cyane ingene ugwaruka canke abakiri bato badakoresha ingufu n'ingabire n'Imana yabahaye kugira ngo bateze imbere ibihugu byabo. Kuko nk'aha ndiko ndagendera bose ubona bariko barirukanka, bose bafise ubuzi, bariko bakoresha amaboko, bariko bakoresha ubwenge. Ukavuga iti izi ngufu iyo ziba ariko zirakora mu bihugu byacu uko twari kuba twari ziba zabitunganijwe neza kuva kera, biba biko biradufasha gutera imbere n'ingoga ziko zikora mu bindi bihugu, kubera ko usanga rimwe rimwe tutabitunganije neza.
Murashobora kubasubiramwo abanywanyi b'iradiyo nk'ijwi rya Amerika, cyane cyane abashikirije ivyiyumviro ko bakeneye ko mwohora mubafasha canke bakaja kuri site yanyu. Murashobora kubasubiramwo buhoro buhoro.
Ego, email ni dnf@burundi@gmail.com canke dnf.burundi@gmail.com. Hanyuma website ni www.newgenerationburundi.org newgenerationburundi.org canke www.dnf.be dnf.be. sino kuma rezo sosio ni Dieudonné Nahimana gusa ushobora ibyo twigisha.
Ndabona kanya katujanya ariko tuza kurangiza tutavuze kuri za talk show zanyu zikomeye cyane rwose mu Burundi zumvirizwa n'abantu benshi. Ariko imbere yaho reka duhe ijambo munywanyi Eli Masika. Muraho?
Turaho, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, muhega Eli.
Turi mu serukeo bwa Kongo Igoma.
Ni vyiza cyane rwose. Ikibazo cy'imvira mu kanya gato. Eli, duga kwijambo ikibazo cyanjye cy'imvira.
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza umutumire. Alo,
turakumva, bandanya.
Ikibazo cyanjye nashaka kubaza umutumire ni iki kintu boba bari kubarategurira abanyagihugu twebwe bato bato, ko twumva ukuntu baza bavuga amajambo mbwa aya majambo yabo ntibayashyire mu ngiro, ariko ayo majambo aho kuyashyira mu ngiro tukabona yuko ari abantu bari batumira inda. icyo ni kibazo cya mbere icya kabiri ni iki uba bari ko barategurira abanyagihugu kigo bafasha muri kazoza muri kazoza kutumva bamwe bavuga amajambo bagashyira amajambo imbere mugabo aya majambo ntagire icyo acikako kandi ikintu abanyagihugu basobatse kitubabaza nuko bazavuga amajambo mu bwana bayashyire mu ngiro nibabona yuko nabo bizobagira ingaruka mbi imbere
yego
nabo bizobagira ingaruka mbi mugabo bazobagira ingaruka mbi abana babo
kibazo cyiza ibibazo byiza reka tubihe abatumire bacu reka dutangure kwa kumusiana Eric Bideri ibibazo mu isanzwe bibajijwe na Eli Masikani ibibazo byo bazwa abanyapolitike ariko nagira mugire icyo muvuze mu kanya gato amasoko na 30 abanyapolitike babwira amajambo abanyagihugu badashyira mu ngiro batibaza kazoza kurwaruka muwavuga ku iki akanya gato amasoko na 30 Roque Bideri mwatwumva
ndabumva
nduga kwijambo mu kanya gato amasoko na 30
icyo nubuga jewe premièrement ndumunye politique kandi ntabwo nobyishyura nk'umunye politique numvise yabirabishije mu buryo bw'abanye politique ariko intererano notanga ni kimwe navuga cya mbere cyo kugira ngo ugwaruka duhindure mindset uburyo twumva ibintu kuko nibaza ko abanye politike bo bazohora bavuga ariko ugwaruka nubwo bovuga ibyo bavuze ntibabikore twakagombye kurondera uburyo bwacu bwo kwiteza imbere tudasenga imana ikadufasha mu migambi dufite ibyo batubwiye nibatabikora ariko tugwane no guhindura imyumvire tugwane no kumva ko tugomba gukoresha imbaraga zacu kugira ngo tugire ibyo tugezeho nubwo tutabigera ko mu gihe dushatse ariko igihe imana yagenye kigeze kubw'imbaraga zacu twakoresheje ubwenge tuzobigera ko
murakoze cyane ngo sereka mu gusozera Pasteur Dieudonné Nahimana mutubwire ku biteramo mu Remesha mu Burundi kuri televiziyo ni ibiteramo bikundwa ahantu hose mu Burundi kandi no mu bihugu bitandukanye mutubwire maja mu make cyane rwose ufite umuntu utumwe n'igice
ego ibiteramo dukora tumaze imyaka dukora ni ibiteramo cyitwa Imboneza Talk Show ubwa mbere twasanze ugaruka ruriko ruvuga yuko babura ibyitegererezo babura abantu bafata comme des modèles abantu barabirako baba inyiba afite indoto bagasanga ntibabona mbega nibande bazishitse ko twarabirako tukabigirako rero mu byo dusanze dukora rero turavuga tutireka tubaronderera abantu bafite ibyo bakoze bashitse ko bavuye kumera mu buzima busanzwe bagashika ahantu hakomeye kugira ngo babe cyitegererezo ugaruka ruronke ibyo abo barabirako bigirako ikindi nacyo kuri abo bantu bashobora guhanura gutanga impanuro zifasha mu buzima mu bintu binyaruka kuko nkuko yaje kubaza ikibazo ari muri Congo yabibajije nako ndumva kumubwira ni reka ntidukwiye kubaho twidogera abandi twifuze abandi bakwiye kuba canke tuba turiko turabona ngo ni ugutungura utaka abantu gusa umwese turakwibaza ati mbega jewe ku ruhande rwanje ni gihe ndiko ndakora kugira ngo nteze imbere ubuzima bwanjye rero talk show rero ziza muri ico gicapo kuzana abantu bahereye mu bisanzwe umunsi akari abantu badasanzwe tujya mu mice yose twatumiye ba Francine Niyonsaba batanguye ari abantu ugwaruka rusanzwe umunsi akaba ari umuntu akomeye ku isi twatanguye tukatumira abantu bakomeye urwego hejuru bakora mukuru w'ibihugu nka Sylvestre Ntibantunganya wahereye hehe ugeze hehe abakinnyi b'umupira abakinnyi ba ninde twarabatumiye mbega izo ngabire z'abafashitiki abantu banditse ibitabo bakaza kudusigura ingene batanga ibyo bakora bakandika ibyo bitabo abaganga batanga impanuro ingene abantu bakwirinda indwara z'umutima indwara z'isukari ibintu nk'ibyo bituma byononera ubuzima bw'abantu duca mu mice yose kugira ngo ugwaruka ronke abo bumviriza kandi bafashe kugira ngo birinde ibintu byotuma batazoshika ku ndoto nziza z'ubuzima bwabo abari mu Burundi abari kure turanabahamagara bamwe bakigisha bari mu mahanga bagashobora gukurikira ngo urwaruka n'abasugaruka gusa n'ibiganiro bimaze gufasha abantu benshi nk'ejo bundi hariho uwo twagirishije ikiganiro ego
Pastor Hoyo Donne na Himana ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoboye n'impanuro cyane cyane muhaye gwaruka ndabashimiye mushikana he Rock Bideri kukanya nawe watoye ukaganira ni radio ijuru y'America ku bibazo bihanze cyane cyane gwaruka go mu buhungiro turashimiye engineer Cornelius turashimiye na Nadia ta yiganije ikiganiro turashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi cyane cyane n'abadute akamu bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo murakoze mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.